Nzamba.
Nzambi la samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye mwebwe mwese mwahisemwo radio Inzamba agateka kawe turi ku munsi wa mbere igenekerezo rya 2025 ndamukiza umwaka wa 2022 amakuru twabateguriye agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abanyagihugu bo makomine ya Mutaho mu ntara ya Gitega na Gihogazi mu ntara ya Karusi baratewe ubwoba kubera imyimenyerezo y'isirikare ihabwa imbonerakure. Iyo myimenyerezo ikabibera ku musozi Rabiro akaba ari imbonerakure zihurira nk'uko byemezwa n'abanyagihugu bo muri izo komine muraza kubikurikira muri ano makuru. Tega abanyagihugu bo ku mutumba Rukoba Izege barasaba abajejwe intwaro n'igisata cha Ibanism kubamenyesha ingene bazoronswa umuzibukiro kuko bibateye amakenga bakaba bamenyeshejwe ko bagiye kwakwa amatongo kugira hubakwa amazu y'abategetsi bazoba bakorera igitega harimwo n'abashikiranganje. Amezi atandatu araheze abigisha bo mu kambi ya Murongwe mu gihugu cya Kongo bataronswa agashara kabo bagasaba ishyirahamwe mpuzamakungu gitari impunzi hahise kubagarukira ko kuko ariryo ryari risanzwe rikabaha mu kanya nido nido ryano makuru ndasubiye kubaha ikaze.
Inzamba
duhere ano makuru muyajanye n'umutekano muke n'agateka kazi na muntu umusore w'imyaka 19 yarabuzwe irengero kuva kuwa gatandatu w'indwi irangiye yanyurujwe n'abantu bamukuye mu kabare muri quartier Kinanira ya gatatu ni mu gihe kandi aheze indwi imwe gusa abantu batatu batowe ibiziga babanje kunyurujwa n'abantu batigeze bamenyekana mu gisagara ca Bujumbura ni nkuru tubaza Beni Axelakana.
Niyongabo Eme Oba n'umusore w'imyaka 19 havuka muri quartier Kinanira ya gatatu abiwe muheruka mu ijoro ryo kuwa gatanu yatwawe n'abantu bamukuye ku bunywero ahitwa Ramba nk'uko amakuru dukura muri Kinanira ya gatatu abimenyesha. Abantu babiri baratowe ibiziga ku wa mbere uheze ku rubibe rwa zone Kamenge na quartier Gatunguru muri komine Ntahangwa. Umwe yari nyumba 10 yishwe anizwe uwundi yatowe ikiziga yishwe arashwe nk'uko amakuru ava muri zone Kamenge avyemeza. Ugira kane ni Eric Ndayizeye yitavye umuntu ku hoteli kwakira hwata ku mugoroba ku wa mbere uheze kuvubwo abiwe bararondeza barabura ku mugoroba ho kwa gatanu bababwira ko hari umuntu atazwi ari mu buruhukiro bw'ibitaro wa Karede baca basanga niwe afise uruguma mujisho umutwe wasambutse ibyatumye bibaza ko yishwe arashwe urusasu mujisho mu gusohoka rusambura umutwe.
Arakoze Beni Axela Kana turacari muri ico gisata nyene cy'umutekano muke ubwoba ni byinshi mu banyagihugu bo mu makomine ya Mutaho mu ntara ya Gitega na Gihogazi mu ntara ya Karusi ubwo bwoba bukaba buva ku myimenyerezo imaze iminsi ihabwa ugwaruka rw'imbonerakure mu bibanza bimwe bimwe izo mbonerakure ziba zifise imyambaro ya gisirikare. Abanyagihugu bo muri ayo makomine basaba ko iyo myimenyerezo yohagarara ni muri twateguriwe na Josephine Jones Nkunzimana.
Iyo myimenyerezo ya gisirikare ikogwa mu masaha y'ubuca muri komine Gihogazi y'intara ya Karuzi ibera ahitwa Kwirabiro mu gatamba hamwe n'ikindi kibanza kiri muri komine Bugenyuzi ihana urubibe na Gihogazi nk'uko amakuru ava muri bamwe mu ndongozi z'umugambwe CNDD FDD abivuga. Kare bahora bakora imyimenyerezo yo kuzinduka mu ikarashishi ariko kuva kuw'Imana uheze batanga imyimenyerezo ya gisirikare yeruye bambaye n'imyambaro ya gisirikare
injiyeyo kuva kwa Mungu no kuvuga abambaye gisirikare barikora gibagirisha farumasi usanga bambaye impunzu za gisirikare ku mugaragaro aya amaze amezi abiri bagendera hariya ruguru abava mu Ruganira muri Bunanira saa 11 bakaba bamaze gushika Kirabiro ariko n'ahantu hameze nko mu ishyamba.
Ayo makuru nyene avuga ko umutumba wose utegerezwa gutanga n'imiburiburi mbonerakure zitanu zija kugira iyo myimenyerezo ya gisirikare kuwa kabiri uheze bamwe mu baramuwe burijwe imodokari ya gisirikare mutaho ariko abaduhaye makuru bakaba batamenye iyo aburiye iyo modokari bajanwe cyangwa ico bagiye gukora aburiye bose basohoka urupangu gucegera cyurongwe mu gambwe CNDD-FDD muri komine mutaho azwi ku izina rya Valente
kuwa kabiri isatano abantu baba 20 arahagaze jamaa abantu bagiye babona abantu basukuruka bava mu rupangu kwa Valente umwe yambaye agasakoshi umwe aba mu rupangu yuri ya jamaa afashe yicara yuri ya jamaa afashe yicara ntawuzi iyo bateye arajyana n'icyo bagiye gukora ku mitumba ku mitumba bariko barahiga imbonerakure zirenga zitanu zitajya duhugira farumasi
imyimenyerezo gisirikare y'imbonerakure imaze iminsi ivugwa cyane cyane mu bice bitandukanye by'igihugu aho abanyagihugu begereye aho ibera bituma batekegwa n'ubwoba
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
tubandanya no makuru nayajanye n'ikibazo cy'amatongo amakenga ni yose ku banyagihugu ku mutumba Rukoba uri Izege muri komine ya Gitega abanyagihugu bakaba bamejwe yuko hazokubakwa inzu z'abashikiranganje n'abandi bategetsi bakomakomeye bo muri leta abanyagihugu bakaba bamenyeshejwe ko bazoronka umuzibukiro ariko ntibazi uko ungana ibyo bakaba bimenyeshejwe n'urongo uwo mutumba mu nama yabagirishije haraciye indwi abanyagihugu bakaba basaba ko bomenyeshwa ingene uwo muzibukiro uzobungana n'inkuru yarawure nkengurutse
bwana ukubwira ngo tunabuka
aha bahita barufashe n'abatoni
hodi ku mutumba wa Zege muri komine Gitega aho mukuru w'uwo mutumba yararamutse yashikiriza icegeranyo cavuye mu nama abakuru b'imitumba yegerenya Izege bagiranye n'ujejwe gutunganya ibisagara muri komine Gitega kukaba kwari kubamenyesha ko muri ako gace hari umugambi wo kubaka amazu y'amayetaje y'abategetsi harimo n'abashikiranganje ku mutumba wa Rukoba saho gusa hazotunganywa gushasha no ku mitumba ya Bwoga Ntegama na Birohe ibikorwa byo gutegekanya gushasha igisagara cha Gitega bizohakoregwa bivyo akaba yabishikirije ababa muri ivyo bice inyuma y'inama abarongoye iyo mitumba bagiranye n'ubujejwe itunganyo ry'ibisagara muri komine ya Gitega ubu imizibukiro ikaba iri kirategurwa kugira bazoje kuba ahandi abategetsi bo mu ntwaro zo hasi bakaba baciye baba barafata ingingo zo guhagarika abagurisha amatongo canke ibibanza naho atategeko rivuye kubafasha iyo ngingo rirasohoka bakavuga ko bafashe iyo ngingo kugira bikingire
bamaze kubita icyondorero uko byatumye iki gice cy'umwanzege rwose kandi rwanda twosubira gushimira umuntu gute ariko aratubwira itongo ryiwe kandi twamaze kumva ibikorwa bigenda kure byumvikana yuko kugurisha n'ugura ugura byofata ko atabizi kugurisha bafate kabiri uwo mu ntwaro bambika kabiri uwo mu ntwaro ushobora kuvuga ngo ntabyonzi kandi naba yarabaye akamutuma akabimubwira bagifata ko uri kuragambanira leta rero turabaye turabangira reka turonse umuco mushasha w'icyo twakora ku bijyanye n'abantu bariko bahora ubwo rero nayo benshi bamaze iminsi batwiruka ko batiabo tuumva itegeko musanzwe n'ukuri ukuri kose nta tegeko na rimwe nta kintu na kimwe bigeze batumuza cyo gukorera
amakenga ni yose kuri aba banyagihugu kuko batabona iyo bagiye kuja bakavuga ko benshi muri abo ariho bavukiye abandi bakaba barahaguza ibibanza
twebwe n'abanyagihugu bo kuri umutumba wa Rukoba cyane cyane agace k'Izege twebwe dusanzwe twavukiyemo kandi twakuriyemo turahagaritse umutima n'ingingo ziriko zirafatwa n'abategetsi bo hejuru zivuga yuko bagomba yuko tubabisa kuri umutumba hanyuma ngo hubakwe inzu z'abategetsi batandukanye bari mu nsego z'igihugu cyo kimwe n'inzego za gisirikare ahantu twarahakuriye tubahabyarira ndetse rero n'abandi baje bahagura babimukira basabye tugenye kugira ngo bagure ahantu kandi hubatswe abantu benshi babona rero kubera abo nyatamwe komera neza bariko barafata ingingo zo kutwimura hanyuma ngo turungike handi mu bindi bice
basaba ko iyo ngingo yoba irabangira ahubwo abashikiranganje bakabaronderera ibindi bibanza vya leta yegereye gisagara ca Gitega bo bubakiramwo.
Laure nkengurutse nawe nyene arakenuye mu gisata c'ubudandaji naho abanyagihugu mu gisagara ca Ngozi baridoga bavuga ko ivyisukari yibonetse itangwa nabi n'abajejwe kuyitanga. Batanga igice gito ikindi kigacuruzwa mu nzira za magendo ku giciro kitarekuwe n'amategeko, aho ikirusanga kigugwa amafaranga 5,000 mu gihe igiciro cemewe n'amategeko ari 2,500 by'amafaranga y'amarundi. Inkuru twateguriwe na Trifine Kani wabo.
Abo banyagihugu bidoga bavuga ko bamaze igihe kitari gito baronswa isukari nabi nabi yigize naho ngo irabonetse, abakuru b'amakariti ari nabo bajejwe kuyitanga baragirizwa n'abanyagihugu kuko bayitanga nabi bakikika mu kiza.
Sinavuga ngo byatangwe ryari ategeke kimwe kabisa isukari itangwa nabi iboneka nabi nabi, aho ironse ironka ku 5,000 aho nyine ihabwa n'ugenzi akwiriye akabanga kandi akabuha mu mbisho arayitanga mu maserivise afise ubuzi akayisanga ku maserivise aho kubuzi bakaronka mugabo adafise ubuzi nabo wace usanga bagura ku 5,000 naho byeze kubuzi nabyo basanze abashyavu b'amaserivise ngo bibaye isukari uburyo ngo kwinjane mu makaritsiye bagahereza abashyavu b'amakaritsiye bayidandaze.
Bavuga ko yibonetse hatangwa ibice 20%, ibice 80% navyo bakabyikorako bakabigurisha kuri magendo ku giciro kinini.
Bahe imifuko 10 badandaza 2 umunani bakanyuruza tumenya iyo ibagiye iyo ngiyo usanga dusabwe tugura 5,000 byaguye cyane. Sinzi uwo nyiri akabanga yuko bamfatiye 12,000 yatangiye 12,000 bakamuhesha 12,000 ngo niyo ngo aguzeko anza ko amafaranga 5,000 iyo niyo atadakadandaza kuri 5,000 usanga rero tumerewe nabi.
Mukamenya ko igiciro kizwi n'amategeko ari amafaranga 2,500 mu mafaranga y'amarundi, kuri magendo kigugwa amafaranga 5,000. Radio Inzamba twarondeye kuri telefone Epipo de Baranyikwa buramatari w'intara ya Ngozi kugira ngo agire icyo bivuze ko nitwashoboye kumuronka.
Arakoze Trifine Kani wawo mu gisata c'indero mu ikambi ya Murongwe. Myidogo ni myinshi kubarimu n'abandi bigisha muri iyo kambi iri mu gihugu cha Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu gihe bamaze amezi 6 bataronswa agashiru kabute bahora baronswa kakaba kahora gatangwa n'ishirahamwe mpuzamakungu HCR. Abanyeshure baganiri na Radio Inzamba agateka kawe basaba ko iryo shirahamwe ryo batunganiriza rigatunganiza abo bigisha kugira ngo babandanye bigishwa. Ido nido na Vanessa Mwiteka.
Kuva ku munsi wa 5 w'indwi ihede abigisha bo kuri STFIS ya 2 ishuri ryigamwe abana b'impunzi z'abarundi bo mu mashuri mato n'ayisumbuye riri mu ikambi ya Murongwe barahagaritse akazi. Abo bigisha bakaba badaherutse kuroswa agashiruka buteye kuva mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze nk'uko umwe muri bo yaganiriye na Radio Inzamba abitwiganira.
Twebwe nk'abarimu dusanzwe twigisha kuri iyi STFIS de twamaze gucika intege kubona kuva mu ntango z'umwaka mu kwezi kw'icumi gushika ubu atakimye kimwe turiko turaronka kandi twirirwa ku turagenda tukigisha nk'abandi tugaprepara bikwiye ariko kurindira ko hari icyo bazabatubwira ngo nkuduhemba tukabura. Woho twacitse intege rwose ko tumaze kubona aba bagenzi bacu bo muri primaire amafaranga barasohokera rimwe bahemba inshuro zirizo natacu baduha tubona kumenga nta n'umugambi bafite wo kuzohava ubwo baturiha. Tubona rero kumenga ikiriho umuntu iyo hava abihagarika kuko n'ubundi ntacu umuntu ari karunguka gukora atacu uri buhembwe n'akazi atacu kamaze ntacu umuntu abari karinjiza mu muryango tuzinduka tugenda tugata huko.
Iryo hagarikwa ry'akazi ry'abarimu bigisha muri iryo shuri rikaba ryateye umuti buhagaze abana b'abanyeshuri basanzwe bahiga.
Kwa gatanu twashyitse ngaha tumaze gushika ngaha anye aba prof ngo baturabe ngo nabwo batwigishe vuba cyo tunatanga. Sabe gutanga abanyeshuri cyo tubibona nko kumengo ntabwo ari byiza. Ahubwo nyine bo dusabira nyine abakuru nyine base bakari aho abarimu ama tukabandanya twiga tukiyumvira cyanje no bwandi n'ubwo kuri twega abanyeshuri tubona ko mengo twabadomze cyane kuko tuba turiko turiga tubona nabe vrema ngo nibadufashe tuge twige kuko turiko turihinduka abamayi bo turiga neza.
Abo banyeshuri basaba ishirahamwe mpuzamakungu hase ya gutunganyiriza abarimu babo kugira babandanye kwiga.
Vanessa Mwiteka urakenuye mu gusozera no makuru twabateguye tubabwire avugwa mu gisata c'inkino. Umugwi wa Dinamo niwo warayitwaye igikombe c'inkino zugururira iganwa muri basketball muri jido Burundi bwatahukanye imidari indwi muri kano karere nayo umupira w'amaguru imigu ya Flambeau du Centre Bumamuru Buja City na Aigle Noir niyo izoki ni gice cha kabiri gishiri cha nyuma mu higanwa y'ikombe cy'umukuru w'igihugu idonido na Beni Axera Kana
igikombe cy'umukuru w'igihugu ibintu bisa n'ibiriko biregera mu mpera kuko imigwi nizohurira mu gice cya kabiri gishiri cya nyuma iramaze kumenyekana Bumamuru zotana mu mitwe na Buja City Aigle Noir na ikine na Flambeau du Centre Bumamuru iri mu kibanza cya mbere mu higanwa ry'u Burundi bwose iyi no mu migwi izokina ico gice cya kabiri gishiri cya nyuma ivyerekana ko uwo mugwa mu cibitoke watwaye ico gikombe mu mwaka uheze n'ubu ushobora kuciyongera Uzotwara ico gikombe akazoca serukira Burundi mu nkino za Afrika zihuza imigwi yatwaye ibikombe iwabo muri basketball naho karakamwemwe ntangere muri Dynamo inyuma yo gutsinda Rezipo ku manota 67 kuri 58 mu rukino rwa nyuma rw'inkino zitangurira ihiganwa Ikibanza cha gatatu catahukanywe na Remesha itsinze New Star ku manota 82 kuri 71 Uwo mugwa Dynamo watse gukorokera mu cicaro ca kabiri uri kurerekana ko bo witega mu higanwa ry'u Burundi bwose rizotangura ku munsi wa gatandatu w'inondwi dutanguye urukino rwo kugurura rukazohuza New Star n'Urunani muri judo naho Burundi bwaraye busozereye amahiganwa yari karabera mu gihugu ca Uganda gitwaye neza cane umugwi zerukira gihugu Burundi ukaba watahukanye imidari indwi harimwo itanu y'inzahabu umwe w'umwakaka n'uwundi w'umujumbu n'ibikombe bitatu Burundi bukaba bwafashe ikibanza ca mbere mu bigeme mu bahungu naho buba ubwa kabiri inyuma ya Kenya Burundi bwari bwaserukiwe n'abakinyi 8 abahungu 4 n'abakobwa 4 nyene mwomenya ko iryo higanwa rigira 14 ryari ryitabiriwe n'ibihugu 8
Kuri George Wigia Beni Axera Kana dusozerera no makuru mwakoze muri mwese mwari muduteza amatwi bakoze bagenzi banje batorokanije no makuru Jean Marie Ndabashinga niko ndabashikiriza ndabikebanuye na ubutaha